Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Uno munsi n'umunsi wa gatatu mugiye kuja muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tubategurira buri munsi. Mwari muzi ko intabire cyangwa umwavu uvuye mu bishishwa by'ikawa zivamwo intabire zifise akamaro gakomeye cyane ku butaka cyangwa ku isi no kubitegwa bitegwa mu mirima kurusha kandi intabire z'ikizungu izo bita engrais chimiques zisanzwe zizimvye cyane. Nivyo ishirahamwe Certec yago rivuga bagiye kubituyagira mu kanya mu kiganiro muri isanga mukunda. Turabararitse rero mwese mu telefone kuri iki kibazo c'intabire canke umwavu uvuye mu bishishwa vy'ikawa utanga akanovera keza mu mfungurwa nk'uko babivuga. Tubibutse numero mushaka kutwakura ko tukabahamagara mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ndasubiramo 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Turabararitse kaze mwese
muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga nk'uko muvyumvise muri kumwe na Oriane Itangishaka. Abarimyi mu ntara zitandukanye nko mu Kirundo mu buraruko bw'igihugu bavuga ko bigishijwe ubuhinga bwo kurima imbuto zimwe zimwe nk'umuceri bakimbura byinshi, ariko abanyagihugu bafise ikibazo cyo kutaronswa intabire cyangwa umwavu w'ikizungu wo bita engrais chimiques bemerewe na leta. Abanyagihugu bafise amakenga yo kutazoronka umwimbu bari biteze mu kiringo gikwiye. Aho ni mu gihe bavuga ko kwigurira uyo mwavu bizimvye cyane. Intabire y'ikizungu igurishwa hagati y'ibihumbi 2000 n'ibihumbi 2500. Kuri iki kibazo reka twumvirize inkuru mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yaduteguriye hirya y'ejo ku kibazo cy'umwavu mu banyagihugu.
Isekeza ryo gutera umuceri ku buryo bwa kijyambere ryugururiwe mu mwonga wa Nyavyamo. Uwo mwonga ugabura amakomini ya Kirundo na Ntega yo mu ntara ya Kirundo uheruka gutunganywa kijyambere na leta ku mfashanyo y'Ibanki ya Afurika y'iterambere. Nibwo bwa mbere uburimyi bwuguruwe icese muri uwo mwonga kuva utunganijwe. Abarimyi babanje kwigishwa ubuhinga bugezweho bwo gutera umuceri. Claude Mbarushimana arongoye ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo.
Byarize imbere y'uko batangura kurima uburyo bwo gutera umuceri mu buryo bwa none bakijyambere bakoresheje izo twita mu kinofunofu esri ni systeme d'intensification rizikore, aho umuntu akoresha imbuto zikeya agakoresha n'uburyo bukeya mugabo akimbura umwimbu ushimishije. Aha rero batera ku murongo bagatera rugemwe rumwe kandi baba bashizemo umwavu w'ikirundi bagaca bavanga n'umwavu w'ikizungu, kandi ibyo byose bakabigira ku rugezo rushimishije ku biharuro baba barize.
Abarimira muri uwo mwonga baremeza ko bafashe nkama ubuhinga bigishijwe. Ikibazo kiba hanze nk'uko babivuga nukuronko mwavuye kizungu kirumara muri ubwo buryo bushashe bwo kurima umuceri
urabona urashaka kugenda kuriha ku iposta nk'ibyo 5000 ari amafaranga yandi yo kuzori haje baduha ugasanga amafaranga ntayo dufise yamhera yiwacu agaca herayo gusaba ko boza barawuduhana n'ingoga nk'ubu urabona turiko turatera muganti barawuduha bashidukira kuduha mu kwezi kw'icyenda ari mwibagara kandi twararinze kugura ubyizinzi
oya namwavuye kizungu turo yo habonetse nk'ufisi inka gashombera mu kavuki inka biraba mitende aho turonderera rero urashobora gusanga ikiro ari 2000 utoya ashobora kuyaronka
abataro nk'umwavuye kizungu ntibanaronke n'uwe kirundi bagerageza uburyo bwose kugira bimbure nk'abandi
eshwe mwavu turahubura nyene kobera ibiciro by'amafaranga usanga tutatugerageza bwa buke nyene bikirundi mu kurondera umunyota iyo turase muhira mu nzu tutatawuyora turabaho tubika hama rero umuntu akaza nyene agerageza kugira ngo turabe ko agaceri ko kuyungura
dufate nk'uwo murenzo muriko murakora usaba imifuka ingahe y'umunyota
harasaba nk'amagunira nka 10 cyangwa narenga mugaho ku buryo bw'uko izo nkuzi tugora kugira ngo tuzironke akanye tususanga ari gakeya mwoza muragerageza kugira ngo akavuka ze karadushikira hafi na hafi mukeye cyane mutugabaniriza ibiciro
mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo bati kutaronka umwavu ku gihe hari aho biva ku barimyi ubwabo Claude Mbarushimana umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo
leta yarafashe intumbero nziza kugira ngo abenegihugu baronke umwavu w'ikizungu ku giciro giciriritse rero abenegihugu basabwa kwiyandikisha hakiri kare ushikeneye umwavu akayandikisha hakiri kare akariha avanse hakiri kare ivyo bica bituma iyo barishe hakiri kare n'umwavu ushashikira hakiri kare rero intambwe dukunda kubona mu uyu mugambi nuko abenegihugu nk'umugihugu cyose imbere kiretse ngaha mu Kirundo gusa hari igihe biyandikisha batevye kandi twabararitse hakiri kare hagomba hashikeho twahagarika bagaca basura kandi bagasaba ikiringo cyo kongerako ivyo bica bituma rero n'ivyo umugambi wo kubazanira umwavu uteba
umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo avuga ko umunyota utari mu buhinga bwigishwa mu buyobozi arongoye bwo gufumbira umuceri mu Kirundo mu buraruko bw'Uburundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
kuri cyo kibazo rero cibura y'umwavu w'ikizungu cyane cyane bitewe n'agaciro kawo ishira hamwe certe kiyago rivuga ko harakarusho gakomeye kava mu mwavu bobo bahingura kandi ku mafaranga make iryo shira hamwe rivuga ko intabire zabo mwavu wabo bafise akamaro gakomeye ku butaka no kubitegwa kandi ko bawugurisha amafaranga make kurusha umwavu w'ikizungu iryo shira hamwe certe kiyago ryatangujwe n'abantu bashoboye gushika ku ntambwe ishimishije mu buzima bahava bafata ingingo yo gusubira mu ntara bavukamwo mu ntumbere guteza imbere uburimyi bwaho nubwo mu gihugu cyose muri rusange twatumiye umwe mu bayobozi b'inyigisho zitangwa n'iryo shira hamwe atwiganira ibijanye n'intabire bahingura akarusho kazo twatumiye kandi n'umunyagihugu asanzwe ashira izo ntabire uwo mwavu mu murima wiwe turi kumwe na Innocent Ntakirutimana akaba ari we umwe mu bayobozi batanga inyigisho mu ishira hamwe certe kiyago turi kumwe kandi na Lydia Havyarimana mu ntara ya Muramvya mwese Lydia na Innocent bahaye ikaze mu kiganiro muri sanga. Turi kumwe nawe Innocent?
Turi kumwe na Lydia.
Innocent nawe turi kumwe nitukumva neza?
Yego turi kumwe.
Innocent ndumva uri ahantu hari akaruru ariko ndizera ko biza kugenda neza. Duhereye kuri mwebwe mushinga nahe ntakiruta imana mufise iryo shiramwe certe kiyago umwavu mufise wo dusigura muri make uteye ute Allo Innocent
ngapo
Allo je
muri
kumwe na Hazarimana Lydia ni wari ku murongo
ego reka duhere kuri Innocent ntakiruta imana atubwire ibijanye n'uwo mwavu uko uteye
ego Allo
ego Shishikara.
Uranyumva?
Ego.
Muri certe kiyago turahingura umwavu kama w'ikirundi. Uwo mwavu ukaba uva mu bishishwa by'ikawa. Ni umwavu umeze neza umeresha. turawuteza ibiterwa bitandukanye ibigori ibiharage ubushaza ibiraya imboga nkirengarenga amashu intore hariho n'ubundi mbere n'umunyagihugu ba yarakiye ko arawushyira ko awukoresha mu gutera uburo kuri ibyo biterwa n'umwavu wimbuka cyane kandi tuwuteze mu kuwuteza nka angre chimike twitwa turakoresha urikwiye ukungene usa ungana ku rugendo rwo kumeresha binganya na angre
none n'umwavu umunyagihugu asanzwe ashaka gukoresha ko tuzi abanyagihugu benshi bari mikawa tubwire muri make ivyo mwoba mushira muri iyo mwavu ni ikawa nibishishwa vy'ikawa byonyine canke ibindi bintu mwoba mwongeramo ni nk'ibiki
ego dukoresha nitu bishikwa by'umwavu w'ikawa turongera ko tukatanga dukoresheje ibiharoharo by'ibiharage ego tukakoresha nyine n'ibindi bintu nyine bw'ubuhinga bw'iwacu nyine bwa kama ikiwuti nyine tutiwe tukaca kurota mu yandi mayendisi
bifata igihe kingana gute kugira ngo mutegure uwo mwavu
uwo mwavu kugira utegurwe ufata igihe cy'amezi atatu n'inusu mu gihe cy'amezi atatu n'inusu gushyika kuri ane umwavu wamaze kumera neza ukeneye kuwuteza wowuteza
nk'uko nari nabivuze ko tuzi ko abarundi abanyagihugu batera ikawa cyane ni ikintu gishasha canke abarimyi ikawa boba basanzwe babikoresha ko tuzi ko abarimyi b'ikawa ari benshi mu gihugu ni kuki badusa no nk'uko umengo ntababyijukiye cyane
twebwe twavuga ko turi bashasha kuri ubwo bushakashatsi twakoze ho kugira turondere uwo mwavu w'ikirundi uva mu bishwa by'ikawa bose mu kugira tubyiyumviye tubikore twararaze ikawa yamara imwe mu mwaka ikawa yamye imwe mu mwaka bingana cyo kimwe n'ibyo bindi biterwa twavuga ati none ibi bintu byacu ibi bintu bishishwa by'ikawa biguma bidupfa ubusa bigenda bikongera bikonona n'ahantu amayibine abari ati nta kuntu umuntu yaba ikunyene abikoresha kugira abivemo ikindi kintu nkota twiyumvira ubwo buryo uwo mugambi kugira tuwukore dusha dukorana na Université Populaire Haguruka turaja hamwe turabikora hama turakorana na Université y'i Burundi ku bihato twaza turatora twara abo byaraca muri izabo bakaturabira yuko umwavu woba umeze neza kugira umereshe
murakoze
cyane niho twatatangwa yo gukora duteje tukabona ibigori bimeze neza ibihake bimeze neza mbere n'ubu twariko twashikoze ku bushakashatsi kugira tube yuko twutabiza ikawa nayo
yonyine urakoze cyane mushinga nta kirutse imana duhinge tukire tubaze Lydia Havyarimana Lydia wowe uri mu ntara ya Muramvya watugiye ko ukoresha uyu mwavu inosa nta kirutse imana yatugiye ko ushobora gukoreshwa mu biharage mu bigori mu biraya cyangwa no mu bwishaza wewe utera iki wawukoresheje mu buhe murima wasanze akarusho ari akahe niyaba cyane cyane warakoresheje uwundi mwavu
nawukoresheje mu murima w'ibigori n'umurima w'ibiharage n'umurima w'ikawa n'umurima w'imboga zirengarenga ariko byo nasanze alo
yego
nasanze kuko nabisanzwe nkoresha umwavu angre chimique ariko nasanze hariho akarusho niho rero narakoze n'ubushakashatsi ndafata ikiro cy'ibiharage bitewe mu mwavu wa angre ndafata n'ikiro cy'ibiharage bitewe mu mwavu uhinguwe mu bishwa by'ikawa nasanze no gupima birushanya amagaramu 8
umaze kwimbura wasanze ibiro bitandukanye
yego ikiro cyatejwe angre chimique n'ikiro napimye ku gikombe mpima igikombe rimwe kabiri bitewe mu mwavu uguye mu bishwa by'ikawa kamimani ikombe ko kabiri kitewa mu uwo mwapo w'utwa angre nasanze ibitetwe uwo mwapo w'icwa byikawa harenza ko amagaramu 8
amagaramu 8
kawa nazo kawa naho kiritse nyene nkirikishije angre de ya teatre nasanga bishitse akarusho kubiro nkirikishije uwo mwapo uvuye mu icwa byikawa kubiro hari hakarusha usanga ikawa iremereye cyane kurusha ikirikishijwe angre ijya deya enepe kaniyo nakoreye yano hanura nk'aba ukoze ijya universite ikorera mu banyagihugu na universite y'i Burundi n'imvuka irazimbuye icano basaba mbona yuko bokwiza ubwo buryo bwo gushakashaka guhingura umwavu uvuye mu bicwa by'ikawa n'ahandi hantu.
Lydia uravuze ko uravuze ko bandanye
ndafite ikindi nobashimira nacyo nabonye jyewe naragurisha ikawa yanjye nkeneye umwavu ngiye kugura ntibarinda kunsaba amafaranga abona barandindira nkimbura umwimbu wanjye w'ikawa nkabari hari uko nanjye ntembwe barampideni burema icyo nokibashimira.
Ni byiza cyane. Lydia wavuze yuko umwimbu wakura mu bitego babateje uwo mwavu ukoresheje ubishishwa by'ikawa wasanga biremereye kurusha iyindi myavu. None hari ubutandukane mu kanovera canke mu buryohe bw'izo mfungurwa navyo nyene wasanzeho?
Yego cyane.
Byari byifashe gute? Byari bimeze gute?
Bitegwa biteje angre kirike usanga umengo uri kurabirya akanovera umenga ni byatsi ndetse kwanda.
Lydia tugusabe ugerageze uje tugusaba ugerageze uje ahantu hatari induru nyinshi turumva amajwi ariko aratugaruka ko mugabanye radio gatonya.
Yego twayivuye impande.
Bandanya tubwire uri kuratubwira akanovera gatandukanye ku mwavu utandukanye.
Yego nasanze umwavu w'icwa by'ikawa biratandukanye cyane n'ibitetwe angre smith. Ufunguye ibitetwe angre smith ugaca ufungura ibitetwe n'uwo mwavu w'icwa by'ikawa ntibisize gu imwe. Yego hari gutandukana n'uburemere ndetse
natandukanye. Akandi kabazo kanyuma imbere ko duja ku murongo wa telefone ngo twakire abanywanyi b'ijwi rya Amerika nabo bagira icyo babajije nk'abaterereye. Uwasanze none umwavu ukoresheje ibyo bishishwa by'ikawa ungana gute ugereranyije n'uwundi mwavu utandukanye kugira ngo twumve niba hasabwa mwinshi cyangwa mu Kenya ho?
Ku bigori napima urushyi rwanjye ko kabiri, urushyi nayo rimwe kabiri nshyira mu ibango rimwe, ntebe mu ntete zibiri by'ibigori. Ku biharage naho nagira urushyi rimwe
kumwavu usanzwe hoho wakoresha ibingana gute?
Mwavu w'ikirundi w'inka cyangwa w'ibindi bitungo? Nakoresha ubusumbu w'icwa by'ikawa niwo nakoresha mu kandi uno mwaka ndawukoresheje urupimo sisubira kunganya mu wundi mwaka kuko isi iba yaryoshye kurusha.
Ni ukuvuga ko isi imera neza no mu mwaka ukurikira?
Yego itera yiyongera ukoresheje imyaka ibiri ikurikiranya naho umwaka ugira gatatu ntiwirwa nawe ukoresha ndetse.
Nakarusha agakomeye cyane kuko nabivuze kino ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika. Turabararitse mwese cyane cyane abarimyi mu ntara hagati, muhamagare mubaze ibibazo mushikirize n'ibyiyumviro. Tubibutse nimero yacu mushobora kuduhamagara ko mukatwakura tukabahamagara ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1 ndasubiramo 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Twakire Jean de Dieu ku murongo uratwumva?
Yego ndabumva ndabaramukije na mahoro.
Amahoro neza Jean de Dieu duhamagaye uri mu yena.
Ndi niyo mu Jean de Dieu ndi no muri commune muhuta mu ntara Rumonge.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Jewe ndafite akabazo nashaka kubaza abo batumire mwahamagaye. Ino muri commune muhuta twareba ikawa cyane gose. Ariko iyo zihiye twaca tuzijana ku matonorero ni kuva amazina ya leta rero twebwe nta ibyo bishishwa usanga nyene bica acha umba bica bisigara hiyo nyene iyo baba bazituguriye ku mayizini ya leta eh je unashaka sabe chanke mbaza abo batumire mwatumiye ukuntu bo twegera leta bakatubareza kugira ibyo bishishwa navyo nyene tuzohe tubirongera amafaranga bazohore babiduhembera uko umba nazija kawa dufite akamaro cyane mugabo burya nage amafaranga turonka ntabwo twovuga ngo arakwiye cyane uko urabye uko igitegwa cy'ikawa kigora kurima nibiki cyane turaruha cyane rero numvise akamaro cyane kabirya bishishwa umva birya bishishwa naho n'umurimyi w'ikawa twebwe twazimirwa zishatu zijana hajya kuma kwajya amayizine ya leta kwashaka rero hari rw'abarimyi kubo biduhera amafaranga birya bishishwa kuko twebwe tuzi kuba tuzitwaye ku mayizina ya leta ntabwo numva tuzogenda ngo tubikure yo bigebe shimwa babiduhama ngo tubone kubikoresha mu mirimo yacu twumvise mu gutabira ko bifise akarovera cyane kurusha engrais chimique rero vraiment nashaka abo batumire numva icyo baba bamaze gukora kugira begere leta ku buryo twebwe abarimi b'ikawa tugire icyo twungutse ko kuri ibyo bishishwa kuko urumva ntabwo wabiduha byamaze gushikara ya ku mayizina ya leta yego murakoze ikibazo cyanje n'icyo
murakoze cyane Jean de Dieu reka tushishikare tubaze na Manirambona ikibazo cy'iyo mbere yuko tuja kubatumire uratwumva Manirambona
yego ndabumva cyane
amahoro neza duhamagaye uri hehe
nenda bamagaye ndi mu ntara ya Muranza muri social day kirimiro yego nagira nerere ikibazo numbizije numutumire icyo yovuga ko
duga ku ijambo
igihe nagirambuge ni icyo kibazo cyerekeranye ni kawa ibishishwa twa tuzi je nka je nayinzi yuko adifumbire kubera urumva ndimo bari nibikawa ariko mugabo nagize ikibazo kubera hari abantu bari nk'ahantu badashobora kurima nka kawa none nko kugira ngo bashobore kuronka iyo fumbire none bizoshoboka gute kugira ngo wari wese ashikirwe iyo fumbire ashobore kuyironka kibazo cya mbere acha nongera yo nkagarwa kibazo gira kabiri ndiko ndiyumvira igitegwa cy'ikawa nk'amafaranga ngaha mu Burundi dushobora kuronka ku kiro cya kawa nje njambona n'amafaranga make cyane gusa none ko nibyo bishwa bivuza kamaro kandi yumva bishobora guhingurwa ntabwo none bashobora kuvugana na leta kugira barabe igitegwa cy'ikawa yuko cyo kongera igiciro kibazo cyanjye kiba cyari
urakoze cyane Manirambona twabaze Innocent Ntakiruta Imana jejwe inyigisho muri iri shyirahamwe certe ikiyago Innocent bibazo by'abanywanyi babiri bisa n'ibisa ibishishwa barabibasubiza yo mugiye kugurisha ikawa mu mahinguriro ya leta canka baraboba babibahembera muri make nivyo bibazo byabo
ya nibaza ko icyo kibazo abagize bakizi ikawa bakizishora n'arwo uwo mugambi kugira tuwumve tuwukorere ko nuko twabona ubwa mbere ibyo bishishwa by'ikawa biratera intamba cyane cyane ku mashefu kuba ku masasiyo ku mayizine y'ikawa ibyo bishishwa birahungabanya bwa mbere ibidukikije nuko nkaho ibyo bishishwa biri ni ukuvuga ku mayizini usanga ari hantu kubona amayizini akunda kuba yegereye cyane cyane umwonga ni ukuvuga ibyo bishishwa iyo biriko biragenda biruhukira mu mwonga ni ukuvuga ahantu hose bikiriye bigukiriye mu murima bigenda bituriye kuko bigenda bijyanye n'umukori ujya uva mu ikawa ni ukuvuga iyo yizini iri haruguru hepfo yaho hari iyo mirima ni ukuvuga abanyagihugu batigeze twakwiga ubwa mbere kwidoga yuko imirima yabo iri kwironona nacyo gisema twake tubikora twebwe twisunze kugira turwanire imirima y'abantu kugira twubahirize ibidukikije tubikingire
ni ukuvuga ko aya mahinguriro asanzwe abita ibyo bishishwa
bikarabibika mugakuriho ku yandi mayizine abisanzwe iyo biguma ngaho onya niyo abanyagihugu bahiye abagifika bakaza nk'ababitora muga nta fisi batora batotuntu akaje tumaze igasigara bironona mbere sanapima n'ayo mayizine aho inafu kubishyiramo uwundi mutayi wo kubikuza kuri ahantu mu kinogo bifitiramwo kirango bihave mu chef wa idini azosubiye gutangura iyindi kampanye afise ahashira ibyo bindi akabinda kubitangira amafaranga nyine kandi ataco biheza ngo bimarire iyo yisiri.
None mubona abanyagihugu bashobora kuja kuri ayo mayizine, kuri ayo mahinguriro bakabigura canke bakabihabwa canke nkuko Manirambone yabajije, murashobora kuzovugana n'ayo mashira n'ayo mahinguriro akazoduza agaciro k'ikawa bitewe nuko harimo n'ibishishwa mu ico ciyumviro mu kivuga kwiki?
Ege ubwa mbere nuko aba umunyagihugu yo ubwa mbere kuko yomenya neza yuko uwo ibyo bishishwa iyo kawa yiwe ubwa mbere irimo ibintu bibiri. Nuko menya yuko iyo kawa ubwa mbere uyishoye ukawa itegerezwa kunyobwa. Kugira kabiri nuko menya yuko ibijya ibyo bishishwa byavuye muri iyo kawa yiwe basubira guhindukira akayikuramwo umwavu utabira ibiteva byiwe. Aka ibintu ubona ngo nagiye ngo n'umucafu ngo yataye kuvuga ikawa amenye yuko uyibona mu itafu, uyibona mu biharage, uyibone mu bigori, uyibone mu mboga, uyibone ikintu icyo ari cyo cyose kuko turakorera ko turabona yuko dushobora kuba kimereka ntibice bihagarara ngaho kuko kuko turaraba ikawa benshi barayidogera ko yamara imwe mu mwaka iraruhisha nta kintu na kimwe umunyagihugu yovuga kishiza yibona ko kandi niyo kawa abanyagihugu bayinwa ntibakereye. Reka rero basi twafite reka basi uwo munyagihugu adashoboye kuyinwa nawe azoyibone mu biharage, ayibone mu bigori, ayibone mu mboga, ayibone no mu bindi biterwa bishobora kuba bijyana, ishobora kuba iriko iramusahiriza.
Kumbure dushobora kuzohamagara mu kindi kiganiro abajejwe ayo mahinguriro canke leta nayo nyene kuri iki kibazo abanywanyi babiri babajije cereke yuko bashobora kuronka ibyo bishishwa canke bakabigura canke bakabihabwa, tuzogerageza turonke inyisho itomoye ico gihe. Katubandanye ku murongo twakire abandi banywanyi, twakire Kwizera, uratwumva?
Ndabumva cyane je nakwijana.
Amahoro neza, uhamagaye uri he?
Mama Gahindi yari mu Rutana.
Duga ku ijambo.
Ikibazo nagomba mbaze, nashaka ndamubaze ko yamaze kuvuga yuko uwo mwavu ari mwiza cyane uruta iyo yindi myavusanzwe imenyere y'amaangeshi mwiki. Ikibazo we nashaka kumubaza cya mbere, mbega bafite gahunda nki mu ntego bategura ko mbona ikawa isigaye ari nkeya ngaha mu Burundi, barabona badashobora gukwiza abarundi bose bazaba bakeneye uwo mwavu kugira ngo kumvure ntibagisubira gukoresha iyo angreshi mike yoba inatipfuye isi muri kazoza. Babona yuko bazodukwiza mu makomini yose y'u Burundi ko mbona ikawa isanzwe ikarimwa mu gihugu cyose, harimo igice usanga cya kawa irimo nk'akarorero ino mu kiyacu ku muso jewe ndi kugira ngo ubone ikawa ufata urugendo rurerure cyane, bazodushikiriza uwo mwavu ino mu mitumba yose igize u Burundi. Ibyo dani bibazo byanjye nariko ndabaza. Ikindi kibazo naco namubaza, ko tuzi ikawa ari igiterwa kiri ku mushiro ku mbozi y'uko agahembo ari gato, bafite gahunda ni kugira ngo bayiteze imbere igwire, kugira ngo n'igishwa bigwire, hanyuma umwavu uze usubire kuboneka nk'uko abantu bawifuza. Ibyo rero bibazo byanjye nariko ndabaza. Nogera nshingira mede no ku kigo cya Amerika ukuntu mwaba mutwitaho mu kutwakura.
Urakoze cyane Kwizera, urakoze cyane ngaho mu Rutana ko namutega amatwi radijwe rya Amerika. Reka duha kanya na Augustin, uratwumva? Augustin telefone iramugoye, katugaruke ku batumire bacu. Ndaza guha kanya na Lydia, ariko twongere duha kanya Innocent kuri ibibazo byerekeye umugambi mwa mufise w'uko ugushikiriza uwo mwavu mu gihugu hagati hose, cyane cyane muri izo ntara bavuga yuko ikawa batayibonamo cyane. Hari umugambi mufise wo gukwiragiza uyu mwavu, yongera n'abaza ikibazo gihambaye cerekeye uko kuntu uwo mwavu mwoshobora kuzoronka ukwiye uzoshika mu banyagihugu.
Ego cyane umugambi twebwe twari dufise inkombero nyamukuru twari dufise, nuko twabona yuko bwa mbere ushobora kumenya neza umunyagihugu wese yoba yakoresheje uwo mwavu akabona yuko ubwambere na mbere uwo umereye boba biyumviye abone yuko ataragaseteshwa ari umuntu ni ukuvuga yuko uwo mwavu uko nyina baba wawuteye mu gata aregatasi agasubira mu mezi asubire kubona asubire guteza akabona umwimbu uvamo yuko bisumba bitandukanye na irya angresi nyinshi bari basanzwe bakoresha ikigira kabiri nacyo ni uko umunyagihugu wese yokwiyumvira uko unteye ko avuga yuko ikabo atakintu imumariye yokwicurukira hanini agakorera iyo kabo kugira wa mwavu uboneke ikindi nohanura abenegihugu nobahanura ndababwira nti ikawa bayishorera mu ahantu usanga ari b'intazi ugasanga bari kwayigurisha ku bantu basanga bapfa mu zindi ntara cyane cyane bakujya bari batangwe kuvuga ngo bazigurisha ngo ku cy'umuyaga kuri ntutonzane muri icyo gihe bayigurishije kuri ntutonzane ntifike kuri iyo izi ku itonorero ni ukuvuga wa mwavu w'ikawa ntibaza bakiwurose kubera ntuzoba ukiri hamwe utusanzara kugira rero abanyagihugu babone yuko uwo mwavu ubonetse twebwe cyane cyane nyamukuru ikintu twebwe twabafasha ni uko ubwambere boshorera ikawa neza rwose akabishorera ku mayisine hama natwe icyo twofasha kubaha inyigisho tukabigisha ku mayisine nka yose tuvuge agize Burundi bakamenya nabo gukora uwo mwavu w'ikirundi usoma w'ikirundi uvuye mu bishifati y'ikawa kugira aho iyo idini yose iba yegereye ategeze kuronka bashoboye kuronka uwo mwavu w'ikirundi babone akarusho k'iyo kawa bateye
urakoze cyane. Yabajije ati murafise umugambi wo guteza imbere uburimyi bw'ikawa kugira ngo uwo mwavu ubandanye uboneka
cyane rwose kawufize kuko n'ubundi twebwe nk'aho twegereye nk'ubutiko turategura amanamba kugira tugire turonke imibyaro myinshi y'ikawa kugira tuyihe abenegihugu bayitere babone yuko ikawa nyine ari igiterwa njabukamaha.
Urakoze cyane. Reka twakire na wamahoro uratwumva.
Ndabumva.
Duga ku ijambo hamagaye uri he?
Ndi mu gihugu cy'u Burundi. Nagomba bajeti none wo mwavu wo mu gihugu cy'u Burundi baramaze kumwiga kubona tworonka aho tuwugurira. Ikindi nacyo ni uko aro
ego turakumva.
Ikindi nacyo ni uko bogerageza bagakora ibishoboka byose bakaraba ukuntu uwo mwavu tworonka mu gihugu cyose nko mu gihugu cyose cy'u Burundi kuko nabonye bavuga yuko no kuzimbuka nazimbutse parapo nuko woba urimo weshere parapo y'iryange rishimike bakoresha no mu gihugu cy'u Burundi. Ahasigaye nuko mwoza muratumira nk'abahinga mu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi kuko icyo gisata muri icyo biganiro murisanga murakirengagiza kugira nk'abenegihugu kubera agriculture ariyo baze ya byose y'igihugu kugira gitere imbere mugadutumirira nk'abantu abahinga mu bijyanye n'uburimyi bakadusigurira ukuntu ukorora kurima ukuntu bigenda uko hari benshi mu banyagihugu uhura bagira esheke y'uburimyi bagapompa nabi cyangwa bagatera nabi ubwa mwadutumiye k'umuhinga mu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi yotubwira ati ntabirikwiye kuri tere plante niyi yipfiye kuri tere plante niyi nk'ibiraya bakabirimuko waba mudufashije cyane rwose.
Urakoze cyane w'amahoro ni navyo turiko turakora no munsi mu kiganiro cy'uyu munsi twabatumiriye umuhinga namwita umuhinga muri ibi bijanye n'umwavu mukeneye gukoresha kandi ufise akamaro gakomeye cyane ku isi kugira ngo isi ntirititike. Turi kumwe na nkuko muvyumvise Inosa na Kirutimana, turi kumwe kandi na Lydia Havyarimana amaze gukoresha uwo mwavu. Reka tugire ko tumuhana karyo ko kukwishura. Lydia w'amahoro arabajije ikibazo cerekeye agaciro k'uyu mwavu, wotubwira wawuguza ngahe wewe ugitangura kuwukoresha ugereranyije n'umwavu w'ikizungu, amafaranga nangahe?
Ego murakoze.
amafaranga ku kiro cy'umwavu ugira mu ishuri ry'ikawa ni 50 ku kiro. Andres Mishe nayo ni 1,800 de afite muri abizi mwese ko ari ikuvuga mu bati kandi ugize satara ya yose urasanga uteje ubw'amavu ya mu ishuri ry'ikawa ariho ugize ntuze consommation ntoya.
Nuronka umwimbo na mwishi
kandi yego niho nka n'umwimbo na mwishi kandi n'isi yasuma ikagumana kanobera.
None wewe wawuguriye ngaho imurambya harahandi bawugurisha abanyagihugu ubona bawuronka byoroshe uwo mwavu w'ibishishwa by'ikawa?
Oya abanyagihugu ntawuronka byoroshe kuko ubushakashatsi bwo kuhingura bwatanguriye muri sesa kiyago kandi bw'amahirwe bose bwo kumenya ubwo bushakashatsi bwo kuhingura amayizina ni menshi muri murambya ariko buracyakorwa muri sesa kiyago honyine ariko bishyitse bakabyifuza abigisha babyize babinonosoye barahari bogenda bakabafasha.
Murakoze cyane Lydia. Mishinga nawe nta kibyimana kuri icyo kibazo cyerekeye ugushikiriza abanyagihugu uyu mwavu umugambi mufise n'uwuhe mushikana mu ntara zitandukanye gute abanyagihugu mubona biborohera umugambi n'uwuhe? Innocent uratwumva? Ndumva Innocent telefone iri kiramugora gato. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga mwumva buri munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 i Kigali no kuri radio Inshuti ya Bose 88 n'ibice 3. Tubandanye ikiganiro cacu.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri Isanga. Tubandanye ikiyago twabwiye ko Innocent Hakirutimana agarutse ku murongo. Innocent, twatubajije cya kibazo cerekeye kuronsa abanyagihugu uyu mwavu, abanyagihugu umugambi mufise wo kwiragiza uyu mwavu mu ntara zitandukanye n'uwuhe muri iki gihe abanyagihugu baronka umwavu gute?
Ege umugambi dufitiye abanyagihugu kwiragiza uwo mwavu w'ibishyaka by'ikawa mu gihugu hagati n'uyundi ni uko bwa mbere abanyagihugu bategezwa kumenya neza yuko uwo mwavu bwa mbere umereshya cyane kandi ufite akamaro ku isi ndimwa utakitura isi. Nk'uko tube tubikora kuri iyo izina y'iwacu ni koperative, ni uko abanyagihugu bwa mbere bojya hamwe bakagira koperative yabo bakavuga ati umwimbu tuge tuwujyane kuri iyi zine kanaka muri iyi koperative koho bashoboye kuduhingurira wa mwavu bya bishishwa byacu by'ikawa byononekara bikajya mu nzuzi bikazakonona ibidukikije na ya mirima yacu kugira ngo uburi hamwe uwo mwimbu wabo w'ikawa bashoboye kugira bashoboye kuronka uwo mwavu bitanabagoye uko hoho bitabagenze gutyo onya na twebwe tutarose uwo iyo kawa ngo tuyironke uwo mwavu ndisha kuwuguriza ngo bikunde kuba biva muri bene gihugu nyene. Iby'iwacu sibyo turondera, ni uko tuba twarose uwo mwimbu ukwiye. Uko turose umwimbu ukwiye niko turonka n'uwo mwavu ukwiye. Ubugira kabiri icyo nobahanura abene gihugu ni uko nabone leta ishaka kudufata mu mugongo kubera nta buryo bukwiye dufite bwo ko twiragiza uwo mwavu mu banyagihugu leta itadufashe mu mugongo ubiki zatwafashe twabonye twebwe nabo turi muri cooperative nuko twarose ubwo bumenyi ishere ku kwihumburira uwo mwapo twafarose tukawa muri cooperative n'abemeje
hapa urakoze cyane ntakirutse imana twakire ku murongo gundi mu nywanyi wishwe rya America senga yumva uratwumva uhamagaye uri
ndabumva neza cyane ndi ubutumbura mu Burundi
ikibazo cyane cyumviro duzijwi
atwaye kiriwe
ngapumiriwe neza
nabo batumire nabone ndabahaye miriwe hama urabona uwo mugambi batanguje urabona ko ari umugambi mwiza cyane rwose ngaho onye mbuye hariho imisumba minini minini ya buyaga za kibumbu za teka ngaho onye byamugerera uwo kwiturimye wabashobora nko kuronka ntabwo bakwiye bose abarimyi baho ko nabonye umengo bafite imisumba minini ama akandi kabazo nko kwituro imwe bashobora kwimbura umwavu ibiro bingaha numvise batanga akadeni ku bantu kugira babarose uwo mwavu babarihe mu nyuma baba bakorana n'ishyirahamwe ubura rikorera ngaho onye nyine mbuye hanyuma de numva umugambi ari mwiza komeza nakoze kumva umwanya ku radiyo y'Amerika
urakoze cyane Sengiyumva Innocent ibibazo bya Sengiyumva tugakwijamo
akadeni tubagatanga kubera dusanzwe dufite ishyira hamwe ryo kuganya no kugurana na iri muri komine Bukeye bita difo ni ukuvuga umwenegihugu n'iyabakeneye ako kadeni uwo mwapfo tuge tubakamuha hama agashora ikawa kuko twese dusanzwe mbere yuko turi byo onya abanyagihugu twarabigishije baratahura cyabyo kuhemba amafaranga ku mayidine mu ntoki ntitubikora aba nyagihugu baramenyereye baza gutora amafaranga muri iyo muri mikrofinansi
muri iyo banki ifasha abanyagihugu
yego bita difo ni ukuvuga ngo ubunya abone nahaye umwavu wose bari bateje mu gasafi no mu mpeshi bemeye kuriha mu mwimbu wabo w'ikawa bashoboye kuyimbura ni ukuvuga muri iri hemba bariko barahemba ni uko bazoca basubiza ayo mafaranga y'uwo mwaka bari batoye kugira bazosubire bafite biyandikisha kugira ngo bahe uwundi mwaka bazoteza gatanu
none ga nosa intambanyi zoba ziri mu bijanye no gukoresha uyu mwavu ni nk'izihe iyo muriko murasigurira abanyagihugu ibijyanye n'akamaro k'uyu mwavu zimwe ni mu ntambanyi mubona ni nk'izi
bwa mbere bwoko intambanyi izi hari mu bantu ni uko bavuga yuko wowe uba ushaka kubagora kuza nyine baburonka bawushikana mu micumba iyo baba bavuye baje kukura kuri iyo natwe twataha modoka dufite yo kugira ngo dusahirize kugira ngo tuze turayishyira buri mutumba kugusha kuri mutumba buri mutumba bawutore uhegereje iyo tutase marero niyo tubona hani nyinya ibera ibera intamba itubeye intamba nyabone itabera intamba mbi kwabona badashobora kutabashoboka uwo uri kure na utusaga kuronka ababekeye aho hagufi yacu
certe kiyago none iramajahe neza na neza ngaho imuramvya kugira abariko baratwumva bashobora kwashika bobo bashobore kuhaza n'amajahe
uwo nobwira neza serike kiyago iri ku rubibe rwa Mbuye na Bukeye ni ukuvuga ni uva kuri santre Bukeye ushika kuri serike kiyago ni hafi kilometero 8 uva ku ikaburimbi mu Gatabo uza kuri serike kiyago ni ibirometero 12 iyo serike kiyago abo babasanzwe bazi imitumba cyane bari bazimbuye na Bukeye iri kuri ku mutumba Kigina muri komine Mbuye ihana urubibe n'umutumba bita mutumba muri komine Bukeye igatiye duhana n'uruvibe n'umutumba bitwa bita nyakigwira wo muri komine Mbuye n'umutumba bita Nyarucamo wo muri komine Buteye.
Uwatanga kanimero ka telefone kubifuza kumbure bashobora kwashika ariko badashobora kugura byinshi cyane karorero novuga abashaka gukoresha uwo mwavu nko mu turimo tw'umukigo bashobora kuza bakazana bakakura nk'umupfuko bashikiriza kanimero ka telefone bashobora kukwakura ko bakaza kugura uwo mwavu.
Yego akonda ashobora kugatanga kugatanga imirongo irindwi n'imwe n'imwe amajana ane na mirongo icyenda na zine amajana atandatu na mirongo itatu na gatandatu.
Subiramo
aho mirongo irindwi n'imwe amajana ane na mirongo icyenda na zine amajana atandatu na mirongo itatu na bitandatu cyanye nakoresha n'indi ya mirongo itandatu n'icyenda ana na cumi na majana icyenda na cumi na kane
mirongo icyenda mirongo itandatu n'icyenda ijana na cumi mirongo icyenda subiramo murantunga subiramo iyo nimero
mirongo itandatu n'icyenda
ijana na cumi telefone iramugoye inosa numva nimero za nyuma ari icyenda rimwe kane majana icyenda na cumi na kane. Urakoze cyane. Reka tubandanye ku murongo twakire na Adele. Adele uratwumva, uhamagaye uri hehe?
Ndabahamagaye ndi mu Rumonge.
Miriwe neza, kibazo cyangwa icyumviye?
Yego, jewe yari nk'intererano no gushima kandi ku bantu atako batagira mu gufasha ibi by'ubu mu burimyi. Hanyuma tugasaba n'abandi boba bari inyuma bafite ubuhinga bogira icyo bafashije kugira umwimbu mu gihugu cy'u Burundi ugaruka ari nka kera. Ni ukwinogira n'iyifumbire nabwo muriko murayivuga byose novuga ko isi akanovera ugiye kuraba mu myaka yahera nta myaka myinshi mfise ariko ku migani abakera abadukuriye abanyokuru bacu bagenda batubwira baratubwira cyane rwose ko isi y'ubu yatitutse atari nk'iyaho hambere. Rero nicyo gituma ngira nti hagwire abahinga abahinga turabe ukuntu vyogenda bagarukane kabisa akanovera ka kera.
Lydia Havyarimana ku murongo we yakoresheje ifumbire yavuga ko akanovera ari keza cyane ugereranyije n'ibindi biterwa biterwa bicishije bikoreshejwe umwavu w'ikizungu.
Hama uwo mutumire sinategereje neza ko yoba yigiye iby'uburimyi. Hanyuma nkaca ngira nti mbega kumenga haragwiriye ifumbire nyinshi cyane hatovuga nk'ama engrais chimique n'ibindi. Ab'uburimyi bo barazi kubitandukanya cyane rwose. Ni ukuvuga hari zagenewe icyayi, ikawa, izo zirakunda kwibonekeza cyane rwose. Burya uwo zikoresha mu bindi atari ibyo bintu ziba zaragenewe ntaco zica canke bimeze gute. Umutumire sinzi ko yigiye iby'indimo canke atubwire iyo angre yiwe akoresha iyo fumbire y'ikizungu akoresha n'umugambi afise kugira ayikwiragize mu gihugu cose. Hama umusesekaro ube mwinshi.
Urakoze cyane. Reka duha kanya Lydia we yawukoresheje umwavu kandi avuga yuko akanovera gatandukanye. Lydia we twongera ukatwibutsa neza na neza wakoresheje ibihe biterwa uwo mwavu wavuze ko byari bitandukanye akanovera kari karyoshe. Subira twibutse ibiterwa wakoreshejemo.
Seko murakoze. Nawukoresheje ku biterwa cy'ibigori n'igiterwa cy'ibiharage n'igiterwa cy'ikawa ariko n'igiterwa rero cy'imboga. Halo,
yego turakumva.
Ariko ndafite n'abandi bagenzi kuko tugenzi yanyu ndawukoresha n'abandi barawukoresha ndafite n'abawukoresheje ku bitoke kandi nabonye ari byiza baranyeretse. afite n'ukuntu ndagi imibuto ku murongo mu mirima mba narinyemo ibigori nkadaga imibuto kugira ndoro nk'iyo ntera nabonye no kumubita bisawa iranda cyane bisanze uwo mwavu atari icyo wungura nkacyo wonona pe
murakoze cyane ri
igituma cyacyo wonona nabonye ndawuteje umwaka mu wundi mwaka nkangira nkawuteza mu wundi mwaka naho ntoshyiramo umwavu nabonye muri mu kumumeze neza ariko angre uyiteje angre ahantu uyiteje mu wundi mwaka naho uyironka usanga umwumbu usangana usanga wasubiye hasi kwane
kubera isi iba yatitutse
yego angre irasitura pe
biravugwa na benshi kandi yuko angre chimique umwavu w'ikizungu utituye isi inosa namwe mugize icyo mwongera ko mu byo Lydia yavuze yuko nk'ikibazo cyari cyabajijwe na Adele yavuze ko akoresha ku bigori ku biharage ku biraya ku mboga mu ikawa ibindi bitegwa atavuze abanyagihugu bashobora gukoresha mu umwavu ni nk'ibi Innocent uratwumva Hello Innocent na sa telefone ngire bandanjije kumugora gato katubandanye ku murongo twakire wundi umunywanyi w'ishwe rya America Fidel
Sabe?
Oui Fidel turakumva kibazo canke cyumviro
Nageze mwirewe
Mwirewe neza
Ego nagire mbaze None uwo mwavu hoho ni kubikeba byo ukoresha kubikeba byose
twatugerageje kubaza abatumire bacu bari bagerageje kudidia yaragerageje kudondora bimwe muri ivyo bitegwa yavuze nkuko nari ndabivuze ibigori biharage ibiraya ikawa igitoki imboga ibitari bikere nari mbajije Innocent ibindi bitegwa umuntu ashobora gukoresha Lydia atashobora kuvuga ariko ga telefone karamugoye hari ikindi kibazo ubufise
ndagire mbaze ntangaruka ndo ubufise
kuri Lydia yawukoresheje yavuga ati kuri ibyo bitegwa byose nta ngaruka nimwe uretse ingaruka nziza uyu mwavu ufise ku bitegwa
bose murakoze
murakoze cyane Fidel
Sawa
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
aka mundu uri kuri bigombe mirongo
ibiri hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe ku Ijwi rya Amerika
cyo sab nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buri barahezemo basiri nini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho turiko turaganira kubijanye n'umwavu ufasha ibitegwa umwavu ishirahamwe Certe Kiago wahinguye wanonose ubuhinga bwayo ukagerageza gufasha abanyagihugu kumenya yuko ibishishwa by'ikawa bifise akamaro gakambaye cyane mu mirima na litwavuganye numwe mu batumire bacu Lydia Havyarimana avuga yuko uyu mwavu washoboye kugira kamaro cyane ku murima wiwe kubitegwa bitandukanye yawukoreshejemwo turabimereye kandi ko tuzobandanya duhamagara abahinga mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi nkuko banywanye babisavye kuko ari ikintu mubandanyije gusaba kugira ngo umufashwe kumenya ubuhinga bubafasha guteza imbere uburimyi n'ubworozi bwanyu kutuzi ko ahanini igitigiri kinini cy'abanyagihugu babishejweho n'uburimyi n'ubworozi ndabwiwe ko ku murongo umutumire wacu yari yavuye ko Innocent Ntakirutimana yagarutse ku murongo Innocent twatugerageje kumenyesha abanyagihugu bimwe mu bitegwa kumbure bishobora kuba bitavuzwe na Lydia ariko usho umuntu ashobora gukoreshamwo uyu mwavu ni nk'ibihe hari ingaruka mbi uyu mwavu wo bufise ku bitego bimwe bimwe
noremesha abene gihugu bose yuko uwo mwavu ku gitega cyose
alo subiramwo Innocent
byari bicitse. Hallo? Telefone irongeye kumugora gato. Reka twakire Patrice mu gihe tugarura inosa ku murongo turize ko telefone yiwe iza gukunda. Patrice, turi kumwe uratwumva?
Yego ndabumva.
Amahoro neza.
Amahoro? Nabo mbanze nshimire Radio ya Amerika kubera uko kuntu mugerageza kujya murarondera abahinga batandukanye kugira ngo badufashe muri ibyo bintu by'uburimyi n'ubworozi. Tuzi yuko igihugu cy'u Burundi hanini iterambere rihagaze ku burimyi n'ubworozi.
Murakoze cyane gushima Patrice.
Yego. Hama nkuko mubivuze ko muzogerageza kurenda n'abandi bahinga, njye ndibuka yuko hakiye nk'imyaka nk'itatu cyangwa ine njyewe tuvugana nsanzwe narize iby'uburimyi n'ubworozi, hakiye nk'imyaka nk'ine cyangwa itatu hariho porogaramu ya jenoside yo kuraba ingene bogira umwavu uvuye mu madeshe yaba donk bijya yaba mu matobe cyangwa
mu matoilete.
Rero sinzi yuko nabo bagerageza kubarondera kugira ngo nabo bagerageze gusigura, kubera umengo rimwe rimwe nk'amaprogramu amwe amaraza ugasanga amenye abantu bakeye, ngabo yaba yashobora kumenywa n'abantu benshi. Byatumye ubutunzi bw'igihugu buhagaze ku burimyi bushaka kwisinura. Hama kindi nashaka kuvuga nakivuze ni uko kuntu mwamusabye agatanga inimero kugira ngo kumbure dushobore kwita murondera kugira ngo dushobore gukorana cyangwa dushobore kumenya neza ibyo bintu bakora natwe tubikoreshe.
Ndaza kumusaba mu kanya tuko turaja ku musozo w'ikiganiro asubire abahaka nimero ko batashoboye kukaronka. Murakoze cyane Patrice.
Nawe ibiganiro
byiza. Murakoze cyane. Inosa ndabwiye ko yagarutse ku murongo. Inosa uradutunga, sinzi ko ari ku ruhande rwacu canke ku rwi wawe, telefone yabandanje kukugora, ariko bandanya ku mpanuro barugira uhe abanyagihugu twongera tugerageza gusozera. Turahana Karyo na Lydia nawe nyene yagira akajambo kanyuma shikirije, ariko tanga impanuro warugiye gutanga imbere yuko telefone icika.
Niko mpanura abene gihugu ni bareme cyane kubera uwo mwavu nta ma produits chimiques twebwe tuwukoresha mwo. Ni kuvuga n'umwapfu kama uteza ku giterwa icyo cyose, kuko ku biterwa byose tumaze gukoresha ko nta giterwa turabona kiba nabi ngo kubera uwo mwapfu. Nacyo gituma uwo mwapfu wawukoresheje usubiye no kurima ugenda usanga wa mwapfu ukiriyo ntuca uri.
Urakoze cyane. Innocent turacyari kumwe, ngira birasubiye gucika ariko ntacu nta kundi. Turuha Karyo Lydia nawe nyine yagira akajambo kanyuma shikirize. Lydia Habyarimana, akajambo kanyuma ushikirije n'impanuro ufise ku banyagihugu batwumva, wewe washoboye gukoresha uyu mwavu kandi ukagukundira ku bitego bitari bike.
Akajambo kanyuma nashikiriza uko bakwenge abanyagihugu bashaka kuwukoresha bokwegera abashakashatsi babinonosoye icyo kuyungura umwavu uvuye mu gishwa cy'ikawa na Nyabija. Amayizine mu Burundi ari menshi kandi nkabahanura n'uko batoshora ikawa ahantu hitwa ku cy'umuyaga bagashinga amakoperative yabo, hama bagahiga abahinga babyize n'ababikora bakabafasha guhingura uwo mwavu uvuye mu gishwa cy'ikawa, hama bakaronka akajya nabo ko kutwara mu mirima yabo. Murakoze.
Urakoze cyane rwose Lydia Habyarimana, umunyagihugu mu ntara ya Muramvya, yakoresheje umwavu uvuye mu bishishwa by'ikawa yaronse n'ishirahamwe Certe Kiago. Turashimiye cyane kandi na Inosa Ntakiruta Imana, telefone yagire ya mugoye ariko yaduhaye impanuro zitari nke. Nongere ndabibutse nimero yiwe yari yatanze kubifuza kuja kugura uwo mwavu, ni 71 494 636. Ndasubiramwo 71 494 636.
uyu yari ntakirutima na inosa ndabashimye mu mwese rero mwaduteza amatwi mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka muri kino kiganiro muri isanga ndashimye abaduteza amatwi abadufashije mu buhinga bw'ivyuma inosa kimenyi wakoze cyane mubandanye mwumviriza mwese radio ijwi rya Amerika.